Amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu na Christine Kamikazi.
Ndabara mukije nongera ndabaha ikaze nshitira ngo bagenzi mbwiye gukurikira ano makuru y'iwacu amakuru mukurikira muciye ku binga bwa none bwa internet kuri website 3 akaburungu iwacu akarongo Burundi akaburungu org amakuru y'iwacu tabateguriye kuri wa kane agizo ningingo nkumwe zikurikira Ugwego gumuhuza w'abarundi ruremeza ko muhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yabonanye n'abanyapolitike batavuramo na leta bari hanze y'igihugu kugira ngo bavugane ibijanye n'ingene botahuka muri politike nyene imigambwe itandukanye ridoga ko itari ko irashirwa mu bagize imigisepi izotegura amatora mu ntara murano makuru muraza kumva ingene umugiseni ujejwe ico gikorwa aho bisigura mu byo butunzi naho ibanki y'isi yose yahaye leta ifashanyo ingana n'imiliyoni 30 z'amadolari y'abanyamerika azofashira umugambi wo gushigikira ibibondo idonidoni mukanya mabande mukurikira ano makuru y'iwacu Dese kwa ikaze manano makuru hano makuru tuyahere muje na politike ahugwego gw'umuhuza w'abarundi gwemeza ko umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yagiranye umubonano n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta bari hanze y'igihugu mu itangazo umuvugizi w'umuhuza w'abarundi yashize habona kuri wa gatatu yemeje ko umubonano wabereye i Nairobi mu gihugu cha Kenya wahuje umuhuza w'abarundi n'abanyapolitike bari hanze y'igihugu badakurikiranwa n'ubutungane bakaba ngo bavuganye bijanye n'ingene abo banyapolitike botahuka mu gihugu ibiri muri iryo tangazo tubisomerwa na Emery Kwizera
muri iryo tangazo ryasohowe n'ibiro by'umuhuza w'abarundi kuri uyu wa gatatu umuvugizi w'umuhuza aremeza ko mu rugendo Edouard Nduwimana yagize i Nairobi ni Cairo kuva ku igenekerezo rya 2026 myandagara kugira kujya kabiri nyakanga yaronse akajyo ko guhura n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta bari hanze y'igihugu badakurikiranwa n'ubutungane umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana akaba ngo yagiye aherekejwe n'abandi bantu batanu bo mu biro vy'i we iyo nama yamaze iminsi ibiri ikaba ngo yari ijanye no guhimiriza abo banyepolitike gutahuka iryo tangazo rikaba risigura ko iyo nama yabaye iri mu rukurikirane rw'ayandi manama yabereye hagati mu gihugu no hanze y'igihugu iyo nama kandi ngo iri mu bikorwa umuhuza asanzwe ajejwe ariko iryo tangazo ritewe ku mukono n'umuvugizi w'umuhuza rivuga ko iyo nama yahuje umuhuza n'abanyapolitike bari mu buhungiro itatunganijwe ku izina rya leta canke ry'umukuru w'igihugu ahubwo ngo yatunganijwe hisunzwe itegeko rigenga urwego rw'umuhuza murekurira gutunganya manama nkayo muri iyo tangazo rero Juma Rukumbi avugira umuhuza amenyesha ko muri iyo nama abanyapolitike bashikirije ibibazo bijanye n'irekogwa ry'abapfungwa ba politike ihindurwa ry'umugwiseni ujejwe gutegura amatora kuronderera pasiporo bamwe muri bo gutahukana abo banyapolitike mu mugumwe hamwe no gukura ku imitahe abakurikiranwa n'ubutungane no gukingirwa umutekano baramutse batahutse abo banyapolitike bakaba basabye kwivyo bibazo byose bo biganira n'intumwa ya leta yorungikwa guhura nabo aho ngo umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana akaba yabibukije ko muri kino gihe leta y'u Burundi atakindi kiraje ishinga atari gutegura amatora yimirije hamwe n'ishigwa mu ngiro ry'umugambi w'igihugu w'iterambere Edouard Nduwimana akaba ngo yarangije abwiye abo banyapolitike ko uwo mubonano bagiranye ari uwa nyuma iyindi mibonano nk'iyo ko ishobora kumbure gutunganywa inyuma y'amatora yo mu 2020
Emery Kwizera urakoze no murunani Senare de rurikiyemwo abanyapolitike tike batavuganwe na leta bari hanze y'igihugu baremeza ko habaye iyo nama yabahuje n'ugwego gw'umuhuza w'abarundi Onesime Nduwimana havugira urunani Senarede havuga ko ngo batabonanye n'umuhuza kugiti ciwe ahubwo ngo yari yarungitswe na leta kanatsinda ngo imbere yuko bemedra kwicarana ngo babanje kwerekana urupapuro rwemeza ko umuhuza w'abarundi nabo bari kumwe bagiye batumwe na leta Onesime Nduwimana numuvugizi w'urunani Senare de rurikiyemwo abanyapolitike batavuga rumwe na leta bari hanze y'igihugu
inama y'inamirobi yahuza abaserukiro none senare de n'abaserukiro ubutegetsi bw'ubujumbura yarabaye ukuri kwamye kanatsinda ntiyari ya mbere reka ni inama yari ku rutonde rw'izindi nama zaduhuje n'ubutegetsi bw'ubujumbura kandi nka zose zame zirongowe yatowe n'umuhuza wo bita umuhuza w'abarundi honorable Edouard Nduwimana ikambere harimo inzo yajemwo harimo n'ibindi bihanganye mu butegetsi nka General Maurice wo muperereza canke Zeno yahoza arongo intara ya Bujumbura ni hagiye rukwiteza utunyoni ngo twahuye n'urwego rw'umuhuza mbere no kugira twemere kwicarana nabo nubamenyesha ko babanje kuduha ivyemeza koko ko batumwe bataje ku giti cabo harihuje rero ibibazo nkora mutima bikenewe ni ibibazo bijanye n'umutekano w'abanyepolitike umutekano w'abanyagihugu muri rusangi abatora n'abitoza twaravuganye ibijanye n'itahukanwa ry'impunzi rigasubizwa iteka mu babo no mu vyabo twaravuze ibibazo bijanye no gufungura abantu bose bapfungiwe bya politike mbere baca batubwira bati dutangure gukora intonde abo bantu tubashikirize uburyo bafungurwa bidatevye harimo mbere nuko abo tabogira uburenganzira bwo kuja mu migambwe hari harimo mbere na CNDD-FDD canje gushinga umugambwe wabo bwite tuvuga yuko idekete ryasohotse mu biro by'umuhuza ko bari nko kubera iterabwoba bwagiriwe ariko ivyo ntawe vyotangaza kuko iyo niyo ngendo yamyeho muri buka n'igihe c'amasezerano ya Arusha igihugu kikiramutse wa Petero Buyoya naho nyene hari intagondwa zavuze ngo nta kuvugana n'abicanyi kandi bakibagira ko abo bicanyi ari bene wabo uno munsi bamwe bamwe ariho baramutswa mbere ico gihugu turizera rero yuko ivyo ari vy'igihe gito
yari onezime Nduwimana havugira runanise na Rede rurikiyemwo abanyapolitike batavugiramo na leta bari hanze y'igihugu ndabutse yuko no makuru iwacu mushobora kuyaronka no kuri telefone zanyu ngendanwa muturungikira ubutumwa kuri WhatsApp telefone 76 2 4 mukatubwira ko mufuza kuronka makuru iwacu mukanya turabandanya nandi makuru twabateguriye
amakuru iwacu
tukivuga ibijanye na politike umugwiseni urere gutegura amatora ku rwego rw'igihugu werekanye kuri uyu wa kane abagize umugwisepi uzotegura amatora mu ntara ya Gitega bamwe mu barongoye imigambwe baridoga ko batashizwe muri uyu mugwi bakabona ko ngo barenganijwe mu gihe bafise abanywanyi urongoye umugwiseni asigura ko ngo bidakunda ko imigambwe yose ishigwa muri iyo migwi kuko ngo ari myinshi igitega Jean Noel Manirakiza
uburyo yerekanwa ku mugaragaro ry'abagize umugwi wigenga ujezwa amatora mu ntara ya Gitega abaserukiye imigambwe amashyirahamwe n'amadini cyane cyane abaserukiye muri uwo mugwi ugizwe n'abagabo n'abagore bashika 13 bashimye urwo rutonde ariko ikibonekeje nuko mu ntara ya Gitega hari imigambwe imwe imwe ivuga ko ikwiye amakomine yose y'intara itarimwo yindi nayo itazwi cyane irimwo akarorero no mugambwe Sawanyafrodebu uvuga ko warenganijwe
twavyakiriye nabi cyane umugambwe Sawanyafrodebu mu ntara ya Gitega izwe n'amakomine 11 umugambwe Sawanyafrodebu uraserukiwe muri ayo makomine yose ama permanence ariko rero igihe tuzi yuko igikorwa cy'amatora hanini cega imigambwe twatangaye gose kubona atamuntu n'umwe badushiriye mu rwego rwo gucungera ayo matora mu rwego rw'intara n'ibintu bigaragara yuko bariko barakora ata muco urimwo bariko barakora bakorera mu bintu bisa no kurenganya iyindi migambwe
n'abaserukiye umugambwe SNL naho uri muri sepi bemeza ko biteye amakenga
igenwa ry'abantu ku bwacu turayikebuka mugabo tugumana ibibazo n'ubundi kwerekana imigambwe itaserukiye kandi ifite abanywanyi amashyirahamwe yaserukiwe amadini nubwo atari yose ariko umuntu agumana akangonongo no kwerekana ibajya bobo bataserukiwe umuntu aje bazi impamvu n'abataserukiwe
ku gapiye clave kazi hise arongoye umugwiseni avuga ko imigambwe canke amashyirahamwe batibona muri urwo rutonde ari ibisanzwe kuko batokwira hose
hariho abatwa tuvuze ku rwego rw'igihugu cyose hariho amasepi abiri harimo abatuvuga rero n'abatwa ntitwabibagiye bagiye mu bandi barundi nk'abandi kube twisuze yuko imigambwe yemewe imigambwe ikorera mu ntara mugabo kandi ntitwashobora gushaka imigambwe yose mu ntara zose yari gukunda kandi n'ibibanza bihari ntibishobora kugira ngo bije bw'imigambwe yose mu ntara zose ntibyo kwira ni ukuvuga imigambwe mutabonye ngaha iri mu yindi ntara kandi ibyo ntibisanzwe kuko ngaha nta migambwe 30 yari kuza dufise ibibanza 13 mugabo rero umugambwe utaje ngaha uja ahandi ni ukuvuga nkaranakira ahandi Frode Birahandi n'iyindi nta mugambwe sanga uri hose kiretse imigambi mwimye mubona yuko koko imwe yamaze gushinga imizi kusumba iyindi yose iraja hamwe handi kandi haje handi karonka handi ntiro niko bimeze namashira hamwe ni nkuko nyene jaronka ngaha handi ntironke hakaronka irindi bakorana uko niko bimeze
uwo mugwi ugizwe n'imigambwe itandatu ariyo CNDD-FDD CNL IPRONA PMP Florina Radebu amashira hamwe amadini hamwe n'uwaserukiye intwaro bashika kurindwi mu mugwi seni bamenyesha ko abafise icyo basaba bo wandikira mu minsi itarenga itatu imbere yuko umugwi ntabanduka wemezwa January Manirakiza amakuru iwacu igitega
January Manirakiza tubwira abatwumviriza yuko igikorwa nk'ico co gushikiriza abagize umugwi sepi kimaze iminsi kiriko kirakogwa mu ntara zitandukanye bikaba bitekanijwe ko mu ntango z'ukwezi kw'icumi imigwi itegura amatora mu ntara izo yashizweho izoca itangura amabanga yayo amakuru twabateguriye tuyarangirize mije n'ubutunzi aho banki y'isi yose yatanze ifashanyo kuri leta y'u Burundi kuri wa gatatu ingana n'imiliyoni 30 z'amadolari y'abanyamerika akaba hari ngabire izofasha mu mugambi wo gushigikira ibibondo uwo mugambi ukazokorerwa mu ntara zitandatu ukaba huraba imihana ingana n'ibihumbi 38 umushikiranganje yajejwe kigega ca leta arashima iyo ngabire akavuga ko ibanki y'isi yose imaze gufasha mu migambi itari mike y'igihugu aho ngo imaze gutanga uburyo burenga miliyoni amajana indwi z'amadolari y'abanyamerika domisiyo ndiho kubwayo n'umushikiranganje yajejwe ikigega ca leta
uwo mugambi rero ukaba uzotwara amafaranga y'amadolari imiliyoni 30 ayo mafaranga rero nayo akaba azotangwa nk'ingabire ni banki y'isi yose ni umugambi ukomeye cyane kuko murabizi umuntu akiri muto abafise amagara akeneye gushigikirwa cyane rwose rero ibibondo by'u Burundi bizoshigikirwa kugira ngo bikurane amagara meza bizoshobore no kuja kumbure mu mashure bishobora kwiyumvira neza bikagira nico bishoboye gushikako ariko tuvuze ibibondo turumva n'abavyeyi tukumva kumbure n'abandi bari hambavu yabo so kuvuga rero ngo nabana gusa bazoshigikirwa harimo n'abandi benshi kumbure bizoheza bikarabo ibi biratwereka cyane rwose yuko banki y'isi yose iguma hafi y'u Burundi kugira ngo ibufashishe uburyo bwo gushobora kurangura imigambi itari mike na cyane cyane muri iki gihe leta y'u Burundi yashyizeho umugambi w'iterambere ku myaka 10 uzova mu 2018 gushika mu 2027 harimo rero nibijanye n'ugwaruka harimo nibijanye n'indero muri uwo mugambi bakaba rero bahageje kwerekana yuko bafashe ya mbere kugira ngo badufashe gushira mu ngiro uwo mugambi novuga yuko ibanki y'isi yose ngaha mu Burundi ibikorwa ari sanswe irangura sibike kuko muri rusangi imigambi iri kirarangurirwa ngaha mu Burundi yaronse uburyo bw'ibanki y'isi yose burashika ku miliyoni amajana indwi y'amadolari y'abanyamerika ngira rero turumva yuko dusanzwe turiko turakorana neza kandi no mu minsi iri imbere hariho ibindi turiko turategurana ku buryo bw'uko n'ubundi buryo buzoshobora kwiyongera kugira ngo imigambi itari mike ishobore kuranguka
yari domisiyo yo kubwayo umushikiranganje yajejwe ikigega ca leta ni kuri iyo nkuru ije n'ubutunzi amakuru iwacu twe twabateguriye kuri wa kana cyagarukirako Christine Kamikazi nariko ndabashikiriza nka banda bashimiye mu bwumwe somo yakurikiye ntibagiye gushimira abagenzanje bafashe kuyatororokanya mbwire
Amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.